Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ingeso yo guharika yagaze kukwabira abagore barenga umwe uri mu bituma igwirana ry'abantu ku rugero runini. Muri Afrika y'Iburengero, umuce w'ibihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, nivyo biguriyemwo mugenzo benuyo. Ivyo navyo ni cane cane ibikoresha ururimi rw'Igifaransa gusumba ibikoresha Icongereza nk'uko ibiharuro bivyerekana. Akarorero ni igihugu ca Senegal biharura imiryango iharika ku bice 47% mu gihe Mali naco giharura abagera kuri 40%. Nkuko tubisanga mu kinyamakuru Afrique Bouge, amakuru dukura hirya no hino atumenyesha kandi ko mu turere tuguriyemo uguharika, umukenyezi umwe acibaruka abana bari hagati ya 6 na 10. Uko ibintu biri byunyugwa n'uko umuryango ubutaranyugwa mu bijyanye no gutandukanya imbyaro canke ukwikingira imbanyi batifuje. Muri rusange, ishaka ryo kugwiza abakozi mu miryango ibeshejweho n'uburimyi nimwe mu mvo zituma guharika bitsimbatara. Naho idini rya Islam rirekurira abayoboke baryo kurongora abakenyezi benshi, umugenzo wo guharika uranagwiriye no mu yandi madini y'abakirisitu atavyemeza. Naho biruko, uyo mugenzo wo guharika urahari uratituka. Ingo ni impinduka mu by'ubutunzi bituma abantu batakibeshejweho n'uburimyi gusa, cyo kimwe n'igabanuka rya mikoro mu bihugu bitari bike. Twasanze ko uko iminsi igenda imiryango itakironka ingaburo ku bayigize, cyo kimwe n'ivyambagwa ku rugero rushimishije. Ikindi ni induru z'urutavana ko hagati y'abavukana iyo hageze ko bagabura amatungo abavyeyi babo basize. Mu kiganiro cacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka z'igirirana ry'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cacu nyezina, tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Rutana. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati, uguheba umugenzo wo guharika hari ico vyokungura mu bijanye n'imibereho y'abantu? Ngizi nyishuba muha
haje umugabo aharitse usanga ataco abagehereza amaboko atayishinga yirira ibyo abandi bagore biwe baguma barondera.
Iyo umugabo aharitse bigatuma ubukene bucya bugwira, iyo amaze kubiheba amahoro akaboneka mu rugo.
Mucya mutangura mu karima mugacha mwumvikana ugacho sanga n'inzarira iragiye.
Umugabo yaharitse afise nk'abagore babiri usanga abana umugore umwe batiga cyangwa ugasanga benshi bari mu mabaraba.
Biragenda bigatera induru rwose mu muryango ugasanga bashitse kwa ukana akirukana nk'umugore umwe mwaba babiri. Uwo rero acagira ingorane kubera ko bajya abana aba yamuvyaye ko uca usanga bariza rumwe.
Byo kungura abantu nkamwe nka bajejwe intwaro babihagurukiye.
Urashobora kugenda ku wundi mugabo afise wundi mugore ugasanga uwo mugore aciye akwirukana kubera nawe nyine atabujyo abona afise bwo kubaho.
Umugenzo wo guharika uratuma abantu bagwira, uko bagwira naho umwimbo si kutera ugwira bica bitera ingorane nyinshi.
Guheba umugenzo wo guharika ni byiza, na cyane cyane muri iki gihe isi itera yaga, nico gituma duhebye guharika no guharikwa byotuma abantu bagwirirana buke buke.
Iterambere mu muryango ritera rigabanuka kuko uko abyara abandi bana basanze babandi bari mu rugo bica bituma haba injyana nyinshi.
umuzo w'amahinguriro watumye imvo z'uguharika zigabanuka na cyane cyane mu miryango y'abarimyi. Ikindi ni ivuka ry'ubundi buzi mudakomoka kuri uyo mwuga. Icyo twomenya nuko inyigisho ziteze imbere iby'imibano zituma abantu bahindura ingendo mu gutunganya izingo n'imiryango. Mu gihe abana baja mu mashure ku bwinshi, ukurungika abakobwa kubaka izabo hakiri kare, nkuko biri mu bihugu bimwe bimwe biragabanuka. Uko biri kose, ubwinshi bw'abana bavuka butera ingorane zo gutunganya imigambi yotuma bibeshaho muri kazoza, nkuko ivyigwa bigabije iterambere ry'imiryango bivyerekana. Mu miryango ifise ubuzima bubayabaye, igwiriyemo uguharika ukuronka uburaro bwiza ntivyoroha bivuye ku bwinshi bw'abana bayivukamo. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka zigwirirana ry'abantu, tega amatwi itohoza ryakozwe muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, dushikirizwa na mugenzanje Diane Ndonse. Diane, ijambo ni rwawe.
Urakoze ara ive kumijambo. Muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, uguharika kuri mu bituma igwirirana ry'abantu. Abahaba baharugwa mu bababa mu bihumbi 135 ku birometero kwadarato 589, nkuko bishikirizwa na Spajoni Zigama musitanteri ayirongoye. Nkuko twabitohoje, abagabo baravyara abana barenga 15 ku bagore babiri canke batatu. Jereturuda niyo nzima wo kumutumba Kabingo yaharizwe n'umugabo wiwe basanzwe bafitaniye imbyaro indwi. Ivyo biruko mu gihe mukeba we nawe ageze mu mbyaro zitanu. Muri rusange mu gihe baharika, abagabo nta mwitwarariko bagira ujanye no kuvyara ku rugero n'ingaruka zigwirirana ry'abantu. Uko niko abatware bo hasi twaganiriye babibona. Twumvirize Emmanuel Ndikuriyo, umukuru w'umutumba muhafu muri komine Giharo.
Turanababwira n'ivyo irondokarijanye n'amagara meza, bakatubwira ngo je sogokuru yari afise abana 12 ngo bose barabayeho, yaba rero abantu babona icyo vyotuma nabo biga gukoresha ubwo bwenge Imana yatanze, kuko harya abaganga bashyizweho n'Imana.
Twasanze ko hari abahenda abo bariheje ko bakurikiza idini rya Isilamu ribaha uburenganzira bwo kuzana umugore agira kabiri. Ingaruka nuko bateba bagahinyuka iyo amatati yadutse mu muryango. Kukaba nkako abatari bake baragirizwa n'ababanyi canke inshuti ko basanzwe begukira ayandi madini asanzwe agwiriye ngaho mu ntara ya Rutana, nkuko abakuru b'imitumba babimenyesha. Inkuru twakura zitumenyesha kandi ko abagabo bamwe bamwe bahungisha abo bagore bashasha mu gihugu ca Tanzania kugira ngo bazobagarukane bitacoroshe kuvana, na cyane cyane iyo bamaze kuvyarana. Muri rusangi amatongo yo kurimamwo aracaboneka muri komine ya Giharo ugereranije n'ayandi makomine. Ivyo bituma abagabo bihutira gushinga ingo zibiri, nkuko tubimenyeshwa na Mambo Jonas aho twamusanze ku isoko kurubaho.
Ngaha mu kiyaga cya Kumosi kabisa umuntu umwe asanga afise nk'abagore bashika batanu, biterwa no kuburyo amatongo inaracyariho. Rego
inkuru dukura hirya no hino muri komine Giharo zitumenyesha ko bishika abagore bakaba intabwa, ahandi naho bagasohogwa mu ngo. Uko niko vyagendeye Esperance Nahimana mu nyuma y'imbyaro zitandatu yari afitaniye n'umugabo wiwe. Umugambi wo kurondoka ku rugero ntiworoshe gushira mu ngiro mu miryango yubakiye kwihari. Uko ibintu biri vyunyugwa n'umwumvikano muke utuma abubakanye batavuga bashira hamwe. Ariko rero ubumenyi buke butuma abakenyezi badatahura ibijanye no gutandukanya imbyaro. Muri rusangi abagabo baharitse ntibahuta barandikisha abagore babo mu bijanye n'amategeko. Bamwe mu bo twaganiriye baratanga inyishu zotuma bibaruka ku rugero mu gihe babifashijwemo n'abaganga. Twumvirize Eraste Gahungu afise abagore babiri.
Abana sindenze abana batanu, kabirashoboka abaganga barabishoboye. Nshobora kuvuga ati wewe rero genda wifungishe kugira nturenze abana babiri, nawe nturenze abana batatu, barakwiye. Nuko nyene nta kindi.
Amanama yerekeye kugwanya ingeso yo guharika arakogwa ku mitumba, afatiye ku ngaruka mbi zijanye no guharika ku buzima bw'imiryango. Ibikorwa bihuza ugwaruka mu kiringo c'uburuhuko biratanga akaryo ko kuganira ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, tutibagiye uguheba ingeso yo guharika. Amasekezo yo kwandikwa kububakanye bidaciye mu mategeko arakogwa muri komine Giharo. Akunguko ni ugukabura imiyabaga itaraja kurongogwa kugira ngo ntizoje kwihari. Ariko rero amategeko yerekeye ivyingo n'imiryango ategerezwa kubahirizwa ku neza y'abanyagihugu. Twumvirize umusitanteri wa komine Giharo Spajon Izigama.
Bakarondera amategeko abihana tubona ko ari intambamye ku magara y'abantu kuko usanga na za ngwara z'ibyaduka abenshi zibashikira biciye mu kugurongora abagore benshi.
Tumenyeshe ko komine Giharo iri mu zambere ingeso yo guharika igwiriye mu ntara ya Rutana nkuko tubimenyeshwa na Juvenal Ndayiragije buramatari w'intara ya Rutana.
Ugushira mu ishure abigeme zobaho ubumenyi bwo kwironderera nibame bazeye ubuzima bwabo kubo bazokubakana. Ivyo zogabanura imvo zituma bemera kubakira kwihari. Ikindi vyofasha no gutahura ibijanye n'uburenganzira bwabo. Inkuru zitandukanye zitwereka ko imyaka umwana amara ku ishure ituma yubaka ugwiwe atevye. Uko ibintu biri byatunye umugenzo wo guharika ugabanuka mu bihugu bimwe bimwe nka Ghana nkuko amatohoza avyerekana. Muri rusangi ugukangurira abanyagihugu ugutahura ingaruka zijanye n'umuvuduko w'igurirana ry'abantu zofasha mu kugabanya ingeso yo guharika. Ivyo zoshoboka mu gihe amategeko agenga ingo n'imiryango yubahirijwe, harimo no gushiraho ibihano ku bayarenze. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka zigwirana ry'abantu, tega amatwi ikiyago twagiriraniye na buramatari w'intara ya Rutana Juvenal Ndayiragije aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Buramatari w'intara ya Rutana ndabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Muri no ntara murongoye haravugwa ingeso yo guharika, hoba hariho isano bifitaniye n'igwirirana ry'abantu?
Nivyo, nico gituma intara yacu abantu bako baragwira gose.
Abo baharika byo babigenda gute? Biraca mu mategeko.
Amategeko yo mu gihugu cacu umugabo ataweza kubana n'umugore umwe, umugabo akabirengako.
Ibyo bishitse bakabitura mu byifatamwe gute?
Turabahanura tubereka kamaro ko kubana n'umutambukanye umwe kandi mukabana bice mu mategeko. Iyo byase abo bantu turabafasha bakitura ubutungane, cyane iyo umukenyezi avyemeye, kubera hari abatavyemera. Kwa mategeko aravuga yuko ari umukenyezi bubakanye ategerezwa kwitura ubutungane. Kumbura naho bashobora kurikirana imigenzo y'i Tanzania n'ahantu amashuri aje vuba. Ifite rero bigatuma havamo n'ubutamenya.
Kuri uko guharika akazoza k'abana kagenda gute?
Ku muntu arongora abagore benshi niko afite ari abana benshi. Ifite rero bica bizana indyane kubera abana bavuka ku mupapa umwe n'abagore benshi.
Buramatari w'intara ya Rutana je turabakenguruki.
Arakoze Diane kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije. Miramate gato ukumviriza kano karirimbo kaduhanura guharanira agateka k'umukenyezi.
Birababaje kuona mabakure kwabana rugo turorera abakenyezi baraburabuzwa bagakubitwa nk'inzoka. Hari abikandira mungete woni konzuba kwa makenyezi ujagu kiri kwa darairata ehu mugora fatwa nk'umwatsi windaro umugaba kinyibagiza ko barusangiye. Biratangaje kubona atatege korito moye yubahiri tumugore murugo.
Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno musi tukaba turabira hamwe ibijanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka zigwirana ry'abantu. Gwaruka nimurambigwe ni hafi ya maradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
ingaruka nizihe zishikira abana bavuka kwihari.
Uwo mugore yaharitswe birashobora kumukora mu mutwe ntasubire kwitwareka amagara y'ibibondo vyiyo. Ugasanga ibibondo birasinzikaye umwana nawe akabona se aza rimwe mu ndwi rimwe mu ndwi zibiri ari mu buzima bwa misi yose ari ku ishure akagira indi nyifato ivuye kuri ivyo vyose abona ku bavyeyi biwe.
Mbaza ndakwishura.
Umukobwa agiye kwabigwa n'umugabo asanzwe afise abagore babiri. Amategeko amugenga abayahe?
Hano I Burundi bavuga yuko umugabo agira umugore umwe, ukunye n'umugore akagira umugabo umwe. Ariko birashobora gushika umwe muri bo agapfakara. Ngaho rero mu bisanzwe arashobora kubaka kandi biciye mu mategeko naho nyene.
Mbaza ndakwishura.
Kumbona tubandanya tugwirirana ni igiki twokora kugira ngo ibyo bintu tubihagarikire hafi.
Umurundi wese ahari ikagira umugambi wo kwiyumvira gutandukanya ibyaro bagaheza bakaronderera uwo muryango kugira bakuze ibyo bibondo baheze babaronderere ibyo bazobaho imisiri ndoro.
Rugamba rwa maki nkayanje
gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duhu mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibazo mu mutura tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None umukenyezi amaze kugira ngo atandukanye imvyaro nyamugabo wiwe nawe akagomba kuza kuvyara abandi nyuma byo mari
ati byo hinduriki. Murumva yuko umugabo atagize umugambo umwe n'umukenyezi wiwe wo gutandukanya imvyaro kandi murumva yuko ariko ararenga ibigo ariko aravyara abandi bana hanze kwa kugwirana kw'abantu kuca gushishikara kwiyongereka.
Mbaza ndakwishura.
Nagiye mbaze icyo leta yobitekanya ku kibazo cyo guharika mu Burundi.
Leta irashobora kwicara ico kibazo kuko kijanye n'ubutunzi bw'igihugu na cane cane kubaho kwiza kw'abanyagihugu muri rusange.
Mbaza ndakwishura.
Mu gihe umugore atubahirije ishingano ziwe mu rugo numva yuko umugabo iza gutuma yiyumvira guharika.
Ivyo birashoboka harahusanga umukenyezi ari watumye bamuharika kuko inyifato agira mu rugo. Ariko hanini ntico tuma umugabo amuharika ahubwo bogerageza bakicara bakayaga kugira bashobore gushira hamwe neza y'ibyo bibaho.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Ikiganiro nikira cy'Ijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Kera umuntu afise abana benshi yabari iteka mu muryango wiwe byaba bifise isiguro imwe na kino gihe tugezemwo.
Uwo muvyeyi yabafise ahantu arima akimbura akaronka ivyo ashira mu bigega n'ivyo ashora. Ariko muri iki gihe murabona yuko gufungura na kabiri canke gatatu ku munsi asigaye ari ikibazo.
Mbaza ndakwishura.
Beko bariko barahimiriza yuko abavyeyi bo vyara ku rugero bakagishira imbere kandi batabanje kubwira na cyane cyane abo bantu baharika ngo babihagarike.
Babonye bimeze uko iyumvire amagara meza y'umuryango amagara meza yiwe adosanga ahubwo ari karagwana ingwano nziza.
Mbaza ndakwishura.
Harashobora kuba nk'umugabo akareka kwandikanwa n'umugore wa mbere agacaza kuzana ubwira kabiri kandi uwa mbere amaze kubyana n'abana batari bake none abo ba mbere bazoba bande
akabatageze abandikisha ngo bemezwe ku mategeko nta na kimwe bafise basaba. Nico gituma rero aba bagore babiri ushobora gusanga bagize ingorane zikomeye kandi naho bo kwitwara nta na kimwe ishobora kubatunganiriza.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka. N'ubunyene tumiramate subira kumviriza kano karirimbo kaduhanura guharanira agateka k'umukenyezi.
Birababaje kuona mabakore kwabana rugo turorera abakenyezi barabura buzwa bagakubitwa nk'inzoka hari abikandira mu ngete ngo niko zubakwa bakenyezi ujagu kiri kwa darairata Ehu mugora fatwa ngumati windaru Umugawa kiji wagizako baru sangie Bira tangaje kubona Atatege korito moye juba hiru tumugore murugo
Ni jambo abanywanyi bacu Jean Tony Boys Buhari aba mu Rwanda yatwandikiye abaza ati jewe ngwaye nersiatique harashize igihe nageze mu bitaro byinshi ariko imiti bampa ntacu yamfashije buryo ntakibasha kugenda metero amajana 5 ese kugira ngo nshakishe umuti uyikiza nogenza gute urakoze muganga Anita Munyana duherisha umunywanyi wacu Jean Tony
Ingora ya nesiatike ni ingora imva kuingu zitandukani. Igikene wenga amuru wa mwanyi. Nuko ogena ukarawa umuganga. Baja bitaba neurolog. Kagutuma vya bipimo bihanitse. Ali scanner, change, IRM. Nukuvuga imagerie par resonance magnétique. Beashuwa gusanga bikene yuko wakubaga kukoba sanze. Inyishu vya bipimo yere kanya yuko. Atayinyi inusha atale kubago. Change kerekana yuko bikene ye ubundi buryo kugira ukire neza. Kenshi hara usanga umuntu yumviriza ibyo abantu bavuga. Ugasanga nije
Yabatoro byaye mwoho narumara mwo kabiri
Bigite munywani akivuze izina yatwakuye atugira ati ndabaramukije arongera akabaza ati hamwe umugera uteratifoide ushika mu gonko byogenda gute oba hariho imiti iyivura burundu murakoze muganga Anita Munyana suduhera inyishu munywani wacu wa kabiri
Ego birashoboka gushika yuko indwara ya tifoide ishika mu mutwe ko yamigera wa muntu ntiyageze amenya yuko ariko ayigwaye canke akayivuza nabi ugasanga biratandukiye ibindi bihimba bikomeye ko navyo nyine kuri abamenye bisaba ubuhinga bukomeye babitoye bakamuha imiti arakira agasubira kamera neza cyane bamukurikirana neza
Umugaba kiyibagiza ko barusangiye
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutse y'abasokuru uno musi uvuga uti wankabangwe ni wankazandabe bikubwiye iki
Ayo abantu bashwanye amukaza kwabahanura ntibabyumve hakaca hagiramwo umuntu agiramwe ingorane
bikubwiye iki
usanga biri hagati y'abantu afitanye amatati ari nk'ababiri ikigero we baraguhanura atereka gushwana ari hakugwana ukabyanga mugo igihe umaze kugabika guhindukira ko ugasanga urakomeretse utangura gutabaza ngo bagufashe
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse yafashije gutororoka nyamajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuterekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 74 canke kuri 79 934 757 canke kandi kuri 79 988 713 kuri mikro nari kumwe na jewe Alan If Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Just gonna stand there and hear me cry.
love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know it hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting off, sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him. It's the race that the culprit controls you both. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday.
Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie.
Now I know we said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away, though. Come inside. Pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie to the bed and set this house on fire.
I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you
Thank you for listening to this program from the Voice of America.